mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ukunyinyurana bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 31 kwezi kwa 12 umwaka w'igihumbi kimwe amajana 962 i Jeffersonville Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inzira ziwe ntiserangurika sivyo umwami w'igitangaza ese ukuntu biryoshye kumwizigira ndazi neza gusa ko mwagize ibihe by'igitangaza mu ijoro kandi gusa kuhugurura urugi harahetse umwanya mutoya no kumva mushiki wacu Jerita aririmba indirimbo ya kera bandanya ugumeko iyi ndi saha imwe gusa byansubije mu byibutso by'ishengero rya Jerita toya neza imbere yo kongenda ubuheruka kubibuga by'igikorwa cy'ubumisiyonari ndiko ndaraba ubu kuri mu rondera Imana ubwa mbere ngaha imbere kuri iyi nkingi ishaje ndibuka ko ari Sammy Davison yabicapye ko hejuru harenze nk'imyaka 25 no ku rubuga ruhande ndibaza ko hari ni hehe uzoba mu bihe bidashira iyumvire akandi hari umugore kwiriba na Daniel mu rwobo w'inayo mana w'ibintu byinshi byarashitse ku pico gihe neza nk'isaha 11 kuri uyu muhinga munaronsi telefone yihuta yavuye nko mu birometero 50 canke 60 mu gihugu hagati nkaha y'umugore yari ku mfiro nyina wa George Carter umugenzi w'agaciro akandi narinzi ko hari abakozi b'Imana benshi ngaha bo kuhaguma gushika ngarutse Edite yaramerewe nabi nawe kandi mu gihe twari hari umwami yaje ku rubuga rero mushiki wacu Carter yari kure yukuba ku mfiro kubw'ibyo rero turabikenguruka kandi ubigihe cy'igikorane cy'ingaburo geri kiriko kiragera mu mwanya mutoya nibaza ko ari nk'isaha 6 igihe babikora n'indyari mwategekanije kuyitanga igihe icyo cyose gusa tu nibangahe bategerezwa gufata ingaburo yeri iri joro turabe ibiganza byanyu niyo nigitangaza ni byiza ndashaka kuvuga ijambo rimwe cyangwa kabiri nkumbure ndashaka isaha yanje ngaha nk'iminuti 10-15 turatangure sangira ryera none muramukunda amen akandi ndazi ko mwagize ibihe byiza sivyo yemwe namba ngaha atari mwene data kidi na mushiki wacu kide bakoze inzira yose kuva aho hiyo nibaza ko bamaze kuduga yo ni byiza nizigiye ko biri ku ibande kandi nzobikora murazi ntibaheba basigaje iminsi mikeya ngo bagire imyaka 100 ariko nibyo bintera intege ni ukubona abantu nkabo mwibaze ndumutama kandi mbere y'uko mvuka bavuga ubutumwa bwiza none rero ndi ngaho umutama kandi namba badasohotse maze bamvikanisha ijwi ryabo bagenda bajanye icuma kuvuza ipande maze bakaja mu bitaro mu bukubindi mu nzu kuyindi bavuga ubutumwa bwiza ibyo ni byiza bihebuje amen atankeka ndanezerewe ku bwabo kuri abo bose bagira uruhara muri ibi bikorane ngaha ubu mwibuke tuzobitangaza ubumwami bishatse ubwo nyine ishengero rirangiye ibyo bavuga ko bizoba kwigenekere gicumira uhuma rero umwami bishatse dushaka gufata n'imiburi buri minsi 8 canke 10 canke nkumbura mayinga 2 utwo dushasharandwe twitwa ivyashuriwe Yohana akandi tuzorungika amakarata abantu batogendera bava hano imuhira no mu micungararo akugira ngo bamenye imbere y'igihe kandi nimba afata ingingo yo kuza yemwe atanke tuzonezerwa kubakira ngaha kandi nkumbura umwami azoduha ukundi kugaragara kuko ngaha kwiwe nk'uko yabikoze igihe cyahe zigihe twaragize ibihendwe by'ishengero namba mushaka gusengera umuntu munaka yemwe munyibuke mwanya wose kuko ndumwa bikeneye byo kurubu n'ubu bisa n'ibiteye isoni jewe ubwanjye gufata iyi minuti 10-15 ngayo kuvuga ikintu kinaka gito imbere y'uko dutangura ariko twunabika imitwe yacu akanya gatoya gusa mwami Yesu yo intambara izorangira umunsi umwe kandi ntiyazosubira kuba indwara zo gusengera kandi nta byaha bizosubira kubaho byo kwihana ariko data mu gihe iki gihe kimeze uko kimeze tureke dukore mu gihe dufise umuco wo koreramwo kuko igihe kiraja hata muntu azoshobora gukora rero kubw'umwanya gusa mutoya mwami ntabikoze no kwiyumva nabi namba ndagije uyu mwaka ntavuza amajambo yandi makeyi Umfashe data ndasabye ko notegerezwa kuvuga ikintu kinaka cyoteri intege mu mutima wihanga ryawe ko twoshobora kuva ngahe rijoro tumaze gufata ingaburo yera kandi dutahura ko mu ingaburo yera harimo inkomezi. Isirayeli yafashe ingaburo yera ubwa mbere muri Egiputa kandi bagenza imyaka 40 byabo bidahetse ibirato byabo bidaheze canke impuzu zabo ngo zitabuke kandi mu bantu miliyoni zibiri ntawe arafise intege nke mu bo muri ico basohotse mu bugaragwa. Mwami reka tubyibukire ijoro mu gihe twegereje iyi saha ihambaye tubisavye mu izina rya Yesu. Amen. Namba notegerezwa kuvuga icigwa nanditse ngiye gutangurira kuri uyu muhingamo twoba turi ngaha isaha imwe n'imwe zo mu gitondo 11 zo mu gitondo ariko nshaka gusoma gusa ijambo mu murakoze mu banyefesi igice cya gatandatu umurongo wa 12 kandi mu kanya gato y'ubu kubwo kudutera intege kuko abo tunigana taraba inyama n'amaraso ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi y'isi y'umwiza n'impemu mbiza ahantu ho mu ijuru impemu mbiza ahantu ho mu ijuru kandi nipfuza gukura muri icyo kigwa gitoyi cy'iminuti 10 cyangwa 15 cyangwa igisomwa nako ndashaka kucita ukunyinyurana. Ukunyinyurana ni igipimo cy'inkomezi kandi twebwe aho dufise igipimo cy'inkomezi twahora tugira abahindi bahora bacana umuriro kandi bashira abantu benshi cyane kuri uru ruhande rw'umugozi n'abandi benshi cyane kurundi ruhande kandi umukino w'ukunyinyurana ukunyinyurana kw'inkomezi barashobora gukwega umugwi watsinzwe biciye muri uwo muriro kandi ubu tuzi ko hariho ibintu byinshi kandi twashobora gushingira kuri ibi mu minota mike y'ukunyinyurana ariko ndashaka kuvuga muri iyi minota n'ingoga kukunyinyurana guhambaye kuriho ni hagati y'ishengero na Satan.
The great strength of Satan. And we want to
izo nkomezi zihambaye za Satan.
God in his church.
Kandi dushaka kuvuga ku nkomezi zihambaye z'Imana n'ishengero ryayo. Rero uku kunyinyurana guhambaye kwarabandanije imyaka myinshi kwatanguriye mu ijuru kandi Satani yashiburiwe mu isi kandi rero yacitse umwasi w'ihanga ry'Imana kandi kuva icyo gihe yakoresheje inkomezi ziwe zose n'ubuhinga bwiwe kugira ngo agerageze gukwegera ihanga ry'Imana rino muri iyo miriro canke mu miriro yiwe. Kandi turazi ubusumbye ubundi ububasha n'Imana kandi Imana igihe yahihanga rya ikintu kiruta ibindi yashobora kuriha kugira ngo rirwanye Satani cari ijambo ryayo. Rero kubera yuko ijambo ari Imana kandi nindakomeye kurusha Imana rero ni jambo Imana kandi jambo rihinduka inkomezi zacu. Imana mwishengero ihinduka inkomezi zaryo zo gukwegera Satani mu miriro yiwe bwite yacanye kandi guhangana kurabandanya. Rero Yesu yavuze muri Mariko 16 ati mu izina ryanje bazosenda amadayimoni. Rero ndazi yuko ari umugani wa kera abantu benshi canke hariho umugani wa kera kandi si wa kera cane byongeye. Abantu ntibizera iby'amadayimoni muri iki gihe ariko icyo gukora ku bwanje ni ukumenya umwasi wawe kandi kumenya umwasi wawe ukagira imyimenyerezo kubw'ukunyinyura nuzogirana na Satani igihe muzohurira kuko muzohura kandi kumumenya kumenya ibyiwe kumenya inkomezi ziwe izarizo ahanyuma uku ukimenyereza kubw'uku kunyinyurana igihe muzohurira kuko ikintu kimwe kizwi neza muzohura kandi rero wimenyereze kubw'uko kunyinyurana. Rero kwimenyereza kuku kunyinyurana ni nka kurya kuku ukina ibyugu tera ni ngumu umwasi wiwe bazohurira mu kunyinyurana. kugira ngo barwane umurwanyi mwiza by'ukuri kenshi aramenya kandi akiguwo bahanganye yikinga umutsiwe akamenya harwanira namba yegera imbere aguma inyuma arwanisha ukuboko kw'iburyo cyangwa ukuboko kw'ibubamvu ibi byose arabyiga hanyuma namba ari umurwanyi mwiza z'ubwenge yironderera umuntu bimenyerereza hamwe azorwana neza nka kurya uwo bahangana rwana kuko azobatsi by'ingumu ziwe byose igihe azoshikira muri kirya kibanza kandi niyumvira yuko icyari ikintu cyiza kuba Kristo cyo gukora nibyo kandi rero namba mushaka gutangura imyimenyerezo mutangure kuri Yohana 3:16 itegeko nyamukuru mu atangurane nibyo nyene kandi byo bizokwinjiza mu gikorwa hanyuma mwimenyereze kubw'ingumu zituma umuntu atubwenge kuko bizokenerwa ko muzikoresha abantu bose barabizi utegerezwa kwimenyereza kugira ngo ukubite umwasi wawe kandi igihe cyose Imana ikoresha ijambo ryayo dutegerezwa kwibuka yuko Imana ikoresha ijambo ryayo kugira ngo ineshe umwansi wayo yaba Imana yashobora kwiyumvira canke yo ashobora kuba yahaye ihanga rya ikintu cyiza kurushiriza kugira ngo ineshe umwansi wayo yari kuba yabikoze rero nk'uko namye ndabipfukiye Imana ifashe ingingo iyi bari ingingo ya mbere nziza ntiyigeze ikenera guhindura ingingo zayo rero ingingo ya mbere Imana yahaye abana bayo mu itongo rya Edeni ijambo ryayo bakomejwe n'ijambo ryayo kandi rero umwatsi azokwi ubuhinga bwacu kubijanye n'ijambo kandi rero Satani ibyo byose yarabyize neza cyane ku buryo igihe yaza kuri Eva yari afise ubuhinga bwa mbere kubaho yashobora gukoresha kuri ubwo na ubwo ni kwiyumvira kw'ijambo rero ntiwigere ushaka kwiyumvira kubijanye n'ijambo ry'Imana gitere gusa ntukagerageze kuri sigura ntukagerageze kuri tahura rero ntushobora gutahura ijambo kubw'ibyo Imana n'ijambo kandi ryashiriweho kwizerwa kandi iryo niryo nkomezi zacu wemere gusa ijambo kandi umuntu wese arazi yuko urubuto ruguye mu ivu ryiza ruzokwama nk'uko bwako buri kandi dufata ijambo nyene kandi rero Eva yatanguye guhagarara ngo yiyumvire igihe yamusunikiye mu ijambo yuko Imana yavuze iti ntuzukirye kuko umwansi umunsi wakiriye kuwo munsi tuzopfa kandi Satani ntiyigeze amuhaririza yavuze atatankeka n'ibyo ariko yavuze turabona ukeneye umuco musha ikintu kinaka gitandukanye gatoye n'icyo Imana yavuze kandi niwabikora uzoba nyene umunyabwenge arushirije gatoye amaso yawo akuguruka ariko yavuze ati rero Imana yavuze yuko tuzopfa yavuze ati yo natankeka murabona ngibyo atana gatoya gusa atankeka nimuzopfa ariko Imana yavuze yuko muzopfa kandi ibyo birakwiriye kandi ibyo byacaga uye uko kunyenyurana gukomeye ico gihe kandi byakwegeye ubwoko bwose bw'abantu mu rupfu kuko Eva yiyumvira ivyimvyo birwanya ijambo rero biteye isoni kuba yarabikoze ariko byarabaye ariko ubu turacafise inkomezi kandi ikintu gwihuza cakorewe muri Kristo Yesu turabizi Imana yaduhaye ikidukingira ca mbere kwizigira ijambo ryayo murazi kandi benshi bapfuka uyu munsi yuko nta kintu nk'ico nk'umurwanizi kibaho bitera yuko ari iciyumviro gusa barabyizera kandi hariho abantu bizera yuko mwemu yera ari iciyumviro ciza kandi ko umurwanizi ari iciyumviro kibi ariko muvyihweje iyo bibiri yipfutse yuko mwemu yera ivuga iti igihe mwemu yera wazozira kandi we nisigarira zina muvugwa murabona rero we ni n'umuntu kandi umurwanizi n'umuntu kandi amadayimoni n'abantu ego n'amadayimoni kandi aza mu buryo bwinshi ariko biyumvira yuko ari iciyumviro cya kera umuntu umwe ariko arampaririza ngaciye amayinga make yavuze ati turazi icyo ukora uzana gusa ibyiyumviro by'abantu kukwiyumvira ikintu kinaka iyo ubabwiye ibyo bintu ni uguhindura ibyiyumviro gusa Na huye ni yene kibazo ngicho nyene giye kimwe mu buhindi gihabo bantu beranda bari hari yatwari turi hamandizere giburya abantu benshi gusumba abandi bose nigeze kubwira babutumwa mwikoraniro rimwe hari mwigice cy'umuriyoni wabantu nanje nararonse mu guhijurirwa kwa mpemu nabo babonye mpemu yera bahamagara amagara abantu abahamagara hari ya muri byasinzi no kubabwira amajambo atandukanye no gufata ibyiyumviro byabo abo batware mbaba hindi nabantu beranda bavuze batariko arasoma ibyiyumviro byabo murwanya muto mu mwanya muto abantu nka batanu canke batandatu bari baciye mu murongo w'amasengesho n'umuntu yari impumyi araza nawe yari impumyi n'amaso yiwe yari yera nk'iyishati yanje hanyuma navuze nti rero ngaha ari impumyi umuntu wese ashobora kubona ko ari impumyi hanyuma navuze nti nimba nari nshoboye kumufata nari kubikora kumufasha nari kubikora ariko inzira yonyine nubikoramwo ni mu buryo bw'ingabire nkumbure mu kuvuga ikintu kinaka yakoze kandi icyo cari kuza n'icyumviro yuko nimba Imana yari izi iby'uyu muntu yakoze iwe yatankeka yari kumenya icagira kore rero navuze nti rero ndamwitegereza navuze nti rero we n'umuntu asenga izuba amaze imyaka 20 ari impumyi hanyuma igihe uwasobanura yabivuze uko kwari ukuri navuze nti arubatse umugore wiwe ni muto muto nawe afise abana babiri umwe w'imyaka 7 ubu n'uwundi 9 uko kwari ukuri neza na neza navuze amazina yabo niko muri ca kivungaho abantu bari baciye hazi ayo mpemiti n'ibyiyumviro n'ikintu runaka nk'icyo coco gusoma ibyiyumviro byabo hanyuma niyumvire mwami numfashe gusa ndifuza imfashanyo yawe mwami aba bantu bagereranya ibintu ubushobozi bwo gufatanya ibyiyumviro nabyo sibyo mwami kandi urabizi hamwe n'ibyo nari kubaha ibyanditswe ibyo Yesu yavuze ko atakintu na kimwe yakoze data atakimweretse hanyuma rero nahindukije kuraba uwo mugabo bugira kandi namubonye hejuru gato mwiyerekwa afise amaso meza gusa nk'aya yiwanje nibajije ntigihe niki akanavuze ntuyu muntu n'ubusenga izuba rero kandi yarabaye impumyi hanyuma navuze nti rero hari abaherezi b'abayisilamu hari n'abaherezi b'abasiki abajani n'abamadina atandukanye ababuda rero uyu mugabo ashaka asubire kubona rero mwari kuvuga yuko wewe yasenze icaremwe aho gusenga umuremyi ndizera ibyo navyo ariko twicaye hano muri iri joro navuze nti kandi twa umunsi nahawe ikaze mu ikorana rya Gen Sahara madina atandukanye 17 yari hariya kugira tugiriranire ikiganiro kandi rimwe ryose muri ayo yarwanije Kristo rimwe ryose kandi navuze nti rero hanyuma benshi muri mwebwe bantu mwari hariya rero asangwa Kristo atari mukuri rero uyu muntu ashaka kuba mukuri kandi atankeka Imana y'ibyaremwe yaremye isi n'ibyo byonyene ishobora kumuhumura ibyo biratahuritse kandi navuze nti rero asanga umwe muri mwebwe umwisilamu hanariwe arongoye idini asanga umuherezi w'umwisilamu yozano hanyuma akamuhumura rero nzokurikira uwo mwisilamu canke namba umuherezi w'umubuda yoza akamuhumura ariko reka Imana yamuremye Imana umuntu munaka w'Imana hano hanaka kuko hategerezwa kubaho ntidushobora kugira ukuremwa hatabayeho umuremyi kandi bizosaba umuremyi kugira ashireho ukubona muri aya maso yamaze imyaka 20 ari impumyi adashobora kuraba kuzuba yiyumvire ko yogena mu ijuru igihe yoba ikoze umuntu mu kutamenya yarabikoze navuze nti mbega abaherezi b'ababuda bakora iki wohindura gusa uburyo bwiwe bwo kwiyumvira wovuga yuko atari mukuri basenga basekuruza babo bapfuye hanyuma navuze nti rero wo kwiyumvira yuko wovuze yuko atari mukuri ariko wokora iki wohinduye uburyo bwiwe bwo kwiyumvira hanyuma mvuze nti mbega umwisilamu yokora iki yohindura uburyo bwiwe kwiyumvira abasika bajani nabandi barahindura uburyo bwabo bwo kwiyumvira navuze nti dufise ikintu nkico muri leta tunze ubumwe mu metodiste ashaka ku agira ba metodiste bose ngo babe aba metodiste hanyuma umu pentekote ashaka aba metodiste babe aba pentekote no guhindura iciyumvira ariko ese ico turiko turavuga ko turiko tuvuga kuvyerekeye imana umuremye kandi navuze nti byukuru umuremye iyo wavuga kandi rero sinari kuvuga ibyiyaba iryo yerekwa ritabaye uko biri kose rero navuze nti rero ubunambiya ari ndeka imana izimuhindure mwe kubona kandi navuze nti rero nabajije umuherezi cyangwa umurongozi w'abahindu cyangwa umuye cyangwa icyo aricyo cyose ngo mumuhimu mumuhumure hanyuma nzokurikira inyigisho ryanyu muzoba mu ndonse kandi uwo murwi w'abantu utekereje ntari bwigere numva murabona nta muntu n'umwe yabikoze nta nyuma navuze nti mucecetse kubera iki navuze nti igituma mucecetse ni kubera mudashobora kubikora kandi nanjye sinshobora kubikora ariko imana yo mwicuru yuzu y'umwayazi uyu mwana wayo Yesu Kristo uwo twebwe dukorera yanyeretse yerekwa yukurya muntu agiye guzo humuka murabona navuze nti rero asangwe ibyo bitabaye rero muce munkura mu buhinde ariko ibyo iba bibaye umwe wese muri mwebwe acashikanira ubuzima bwiwe Yesu Kristo no kwifuje kubaza nti nibangaye hano botanga ubuzima bwabo kuri Kristo igihe umuntu w'impumyi azohumuka murabona abaherezi banyu nta muntu n'umwe yaje hano kabera iki bataje namba bababwira amadini yabare manini canke kanamba kuko ata muntu yaje hanyuma avuge ikintu kinaka nta muntu n'umwe yaje kandi nti mwebwe bantu muri hariya iyo mubonye umuntu w'impumyi ahagaze hano hanyuma haje umuntu kugira ngo asuzume amaso yiwe yacunga kica umutwe wiyavuze ati ni mpumye hanyuma rero navuze n'ibyukuri ni mpumye ariko navuze nti kandi imana imuhumuye nibangaye muri mwebwe bazokorera Yesu Kristo no kuri ibyo ndavuga byukuri wewe uri mpumye ariko ndavuga iyaba imana imuhaye kubona kwiwe nibangaye muri mwebwe muzokorera Yesu Kristo kandi uko mushoboye kubona ibiyaya by'amaboko yirabura nahinduye uyo muntu hanyuma mvuga nti mwiyami Yesu reka bimenyekane kuri imana uyo muntu yamfashe ku izosi kandi hariya hari umukuru w'igisagara cya bombe yicaye hariya yamufashe ku izosi yabona neza nk'uyu muntu nibiki n'ubushobozi by'ukuri imana ni imana kandi satani ni satani namba ukizera igihe natangura ubwa mbere namugumye hafi amaso mu yandi buri munsi ntumbwire yuko atamurwanizi kuko ndabizi neza ntugerageze kugwana nabo buri munsi rero ndazi yuko hariho umurwanizi mutegerezwa kumenyerezwa igihe muhuye nawe atari kumenyerezwa mu cigwa kijanye n'ibyiyumviro atari kumenyerezwa mu bijanye n'amashuri ariko kumenyerezwa na mwemu yera imana ni nyabushobozi mu ijambo ryayo kugira ibigaragaze menya umwasi wawe mbega ukuntu ari umuntu mubi Yesu ukuntu no kwifuje kuguma ngaha no guhimiriza kuri ibyo gusubira muri bibiliya no kubere ku muntu yahuye imbona nkubone nawe ukuntu mu kunyinyurana n'umwasi bakomezwa ubwabo n'ijambo ry'imana Noa yarabaye muri ibyo bintu yarazi ko yari imana yamubwiye kwimvura izogwa kandi ukunyinyurana kwari hagati y'ubumenyi n'ijambo ry'imana ubumenyi buvuga buti ntibishoboka imana yavuze iti bizoshika amen icyo kintu nyene kiri huno munsi birashika hari hamadayimoni ariko Yesu yarasenze kandi yahaye ishengero ububasha bwo gukora ibyo musenda amadayimoni mu izina ryanje yasenze amadayimoni ndwi mu mugore mwiza umwe kandi yavuze ati iyo mpemu mbivuye mu muntu ija ahantu hatakigira amazi iga iyi mpemu mbivuye mu muntu ica ahantu hatagira amazi igarutse rero izanana n'izindi mpemu ndwi ibyo byerekana ko namba umuntu yakuwemo impemu mbi ikintu kinaka cyari muri we cyarasohotse umugwanizi yarasohotse rero igihe umugwanizi yasohotse kw'imana h'imana karyo ko kwinjira rero kandi yisohotse reka mpemu yera yinjire ntubirekere hariya namba utihanye ibyaha byawe maze ukabandanya rero uzoba mubi gusumba ibihe byose Ariko harya hantu Satani yigeze kuba no kugerera kutsutse mpe mugera w'Imana kandi rero zoro nk'inkomezi z'ijambo ry'Imana muri wewe bigaragatswe kandi uzosenda madayimoni ukunyinyura na kurabandanya imico yo kukagoro iri kwirakayangana mpe mugera w'Imana ari ngaha. Amen. Kandi ubu ni nk'iminota itatu gusa imbere y'igihe cy'uko amafirimba avuzwa kandi izoba ari isaha zitandatu z'ijoro. Rero mu gihe tuva muri iyi nyubako tukaja ahantu hacu hatandukanye no mu mihana yacu no guhura no hanze no guhura n'isi ntitugende nk'uko twagenda mu bihe bya kera. Tugende mu bushobozi bwo kuzuka kwiwe. Tugende mu izina rya Yesu Kristo nibendera ridugijwe hejuru. No kwizera ijambo ryiwe kugira ngo dushobore gukoresha inkota y'ubugi bubiri. Mu gufata inkinzo n'icyuma cy'Imana gikingira igikiriza guhura n'umwansi. Kuko agenda akomera kandi agira inkomezi nyinshi buri munsi. Uko umwansi azokwinjira nk'umwuzure mpemu w'Imana azoduza ibendera ryo kumurwanya. Namba dutegerezwa gushika ku iherezo ry'ibi bintu tu n'amabanga y'Imana ategerezwa guherahezwe hamwe natwe turondera inkomezi nyinshi inkomezi zizamugwa zo guhura n'inkomezi mbi bizoza muri shengero kandi rijanwe mu bwiza. Dutegerezwa kuzigira duhure n'umwaka w'63 hamwe no guhangana nkawo turabasabye ibimana nzima kandi nka Shadraka Meshake na Abednego bakera ntituzokunamira amadayimoni y'iyisi kandi ntituzokwisubirako kuri iki kintu twavuze ariko tubandanye intambara. Numva muri iri joro mu gihe turiko turumviriza izo filimbi ikintu kinaka nk'icyo Dawidi yumvise rirya joro riteye ubwoba ari ashusha igihe yaryama hariya munsi y'igisaka cy'ibiti binaka mu gihe umwansi yari ameze magabo. Mbega isayitegerezwa kuba yarabaye irya Dawidi. Mbega umwanya kuri waryamye hariya ntiyari azi ukuntu agenda ntiyari azi icyo ategerezwa gukora kuko yari azi ko bari benshi kumusumbya. Ariko ako kanya yumvise ijwi ry'umuyaga ugendera hejuru y'icyo gisaka yamenye ko Imana yagiye imbere yiwe kandi yagiye mu ntambara. Numva ikintu nk'iciri joro inyuma y'ubutumwa bw'iri joro rihetse ndi mu ishyamba y'umwijima ntigeze mbona mu buzima bwanje. Numva ameze nka Yesaya mu rusengero maze akubona abo bamarayi kandi muntu w'iminwa yanduye kandi mba mwihanga rifise iminwa yanduye ndi ntegerezwa guhura nabyo mu buryo bunaka kandi ikintu conyene ntindiriye kumva uko guhuhuta guca mu bisaka by'ibiti binaka kugira ngo nje guhangana n'umwasa ariho hose. Imana idufashe kubikora. Kandi ubu nibaza ko hasigaye umunota umwe gushika isaha zitandatu kandi mu 62 n'ibyago byose bya kera tureke birengane. Duhaguruka ubu twese kunyinyurana kurabandanya umwe wese muri mwebwe. Pawulo yavuze ati mwibagiri ibiri inyuma amakosa yacu yose yo mu mwaka uheze mbandaniriza gushikaho dutanguranizwa. Ikimenyetso cy'umuhamagaro wo hejuru amakosa yanjye yose nakoze muri iyi myaka yose yamparire eshengero mumparire kandi igikorwa cy'ibango ryanjye numva cana niye Mana ubimparire. Shengero mwumwe mparira amakosa yanje kandi nzobandaniriza gushikaho ntanguranirwa ikimenyetso cy'umuhamagaro wo hejuru muri Yesu Kristo. Icejo ha bitse cyose sindabizi ariko ndatse uzoba afise 63 tuzuzwe ibiganza byacu ku Mana ubu kandi dusenge mu buryo bwacu mu gihe dukora ukwatura kwacu kandi dusaba Imana kudufasha muri uyu mwaka uza. Data wo mu ijuru mu gihe turi ngaha mu gihe ibyiyumviro byacu byinshi biri ko birapfira mu mitima yacu n'amakosa yo mu mwaka uheze kandi mu gihe twegereje umwaka wa 62 n'ukuvuka kwa 63 we mane se twokora intambu kimwe tuduga ku ngazi gushikaho dushobora kubona Yesu n'umugambi wiwe. Yesu umwe wese ngaha mwamari mu masengesho mu gihe umwaka wa kera uri kurapfa no kuvuka gushasha ku mwaka mushasha uri kurinjira. Si cyaha cya kera cy'umuntu no kutizera byopfira mu mutima mitima yacu kandi ukuvuka gushasha kukinjirana na 63 nk'umuyaga uhuta w'inkomezi ukatwuzuza kandi ukatugira ibyaremwe bishasha muri Kristo. Utugira abasabyi babereye uduharire kankitse kacu uhezagire kazoza kacu turongorewe mwami Imana n'ikiganza cawe cy'inkomezi Yehova. Uhezagira abakozi b'Imana bari ngaha, uhezagira abakristo basanzwe bose, abatugendeye bose, ube hamwe mwami nabo. Turabasabye wawe kandi turakwihaye rwose ku bwa 63 kugira ngo ubushobozi bwa mpemu wawe bushobore kugira ikibanza cya mbere birushirize mu buzima bwacu no kubaho kwacu. Udufashe Mana, uduharire kandi udufashe. Turabisabye uhaguruka abagabo b'inkomezi, uhagurutse abahizi b'ukwizera b'inkomezi. Gugururu uyu mwaka mwami, irya manu yanyegejwe kirya gitandara munsi y'igitandara ku buryo dushobora kubona umugambi w'Imana. Ufuke piramide ubuzima bwacu mwami, ushire ibuye ry'ukunengesera Kristo Yesu kuri twese. Imihezagire ihambaye iby'itangaza yeribe kuri twebwe. Umuriro wa mpemu yeruze kuri twebwe. Ubushobozi bwo kuzuka bugaragare Mane. Sukuntu turagukengurukira iri joro, turabawe turakwihaye rwose mwami. Mu gihe ngiye hariya ntazaho canke ukuntu ngiye canke ico nzokora, ndakwizigiye Mana mushobora vyose kuzondongora. Savye w'imbura kimazi wawe kugira ngo nshobore gukoreshwa kubw'icubahiro n'ubwiza bwa mushobora vyose ubituronse Data. Akira amasengesho yacu, hezagira ukwitanga kwacu, kiza abagwaye n'ibimuga byombi muri mpemu no mu mubiri, kandi utugira abakozi bawe. Turi bumbura umubumbyi, duhingura umwe wese mu bugombe bwawe bwite, kandi dushobore kugwana hamwe na Kristo Yesu nk'uwugize umubiri wiwe. Kuko tubisabye mu izina rya Yesu kandi kubwiwe no kubw'ubutumwa bwiza bwiwe. Amen kandi amen.
My people, I would say unto thee that I am the one and only God, and beside me there is none other. I am the Lord of creation. I am the Word that became manifested unto thee. I am the Word that comes before thee even this night by the power of the Holy Ghost. Did I not say that I would come in like manner? Have I not fulfilled my word, every dot and every line? O my people, I say unto thee, look up, for thy redemption draweth nigh, and it is even at the gate. I say unto thee that if thou shalt continue to humble thyself and not lean unto thine own understanding, but follow me, that thou shalt truly be found in favor in my sight. I say unto thee that thou hast seen my glory before thee, and thou shalt continue to see my glory if thou shalt remain in the truth as thou hast heard it. I say unto thee that many strange things may happen in the days to come. May thy word be established in thy hearts. May it be written in thy life that thou shalt not turn to the right nor to the left, but keep thine eyes single unto me, for I am a jealous God. And the days are coming to an end when all truth shall be revealed unto thee, and thou shalt stand alone, and yet thou shalt yet be together. And I say unto thee that none shall go away, none shall be left desolate, none shall be left without a guide, none shall be left without truth, none shall be left without comfort. None shall be left without their God, for I am thy God, and I am in thy midst. I see my people, I have heard their afflictions, I hear their cries unto me, and I shall deliver thee, even as I delivered my people of old out of Egypt. I shall deliver thee, even as I have come in the fullness of my presence, even as I have come in great power and in revelation. I shall be with thee, stand fast. And move not, thus saith the Lord.
Thank you, Father.
Urakoze Mana Data.
We thank you. Turagushimiye kuri uko kwishikana ku mwaka mushasha biturungike hanze
n'ibyizere hamwe no guhumurizwa tuzi yuko mu kuvuga aya majambo kuri aba bagabo batari babizi yuko ubutumwa ari ukuri.
The message is true, and you are.
Kandi dusaba kubishingira intahe. Tuzokora ibyo tuzi byose uko bikorwa mwami. Kugushingira intahe n'ijambo ryawe. Twakire mu izina ryo watwigishije twese yuko dutegerezwa gusenguka. Data w'imwijuru, izina ryawe ryubahwe. Ubwami bwawe buze. Ibyo ugomba bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru.
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen.
Ibihe bidashira. Amen.
The Lord bless you and keep you. For those now that must go to their homes
ariko n'iminuti itanu inyuma n'iminuti itanu mu mwaka wa 63 ubu Imana ibahezagire kandi mwebwe mwifuza kuguma hakubye ingaburo yera murahawe ikaze gusigara tuzoba tubinezererewe singaburo yera yubaye niyuwizera wese afatanije na Kristo murahawe ikaze gusigara kandi mufate ingaburo yera hamwe natwe kandi impamvu dukora ibyo ni ukubera yuko ari ikintu cya mbere turatangiye urugendo kandi Isirayeli imbere yuko batangura urugendo barabaga umwagazi w'intama kandi barya ibyatsi birura hanyuma bagatangura urugendo rwabo kandi niyumviriye nti mbega ukuntu bibereye iri joro. Umwagazi w'intama wishe warateguwe umunsi mukuru ni isaha zitandatu z'ijoro aho niwa bawufungurira murabizi isaha zitandatu z'ijoro rero reka mwebwe mwifuza gusigarana natwe hanyuma mwitegure urugendo ruragiye ruri imbere tuzoba tunezerewe kubakira Imana ibahezagire kandi namwe mutegerezwa kugenda ubu murushobora kujya mu mihana yanyu kandi Imana ibane namwe kugeza dusubiye kubonana ubugira kandi abasigaye murashobora kwicara hanyu duca dutangura ingaburo ya mushiki wacu n'ifiza mushinga nawe kugeza aho tuzobonanira ku birenge bya Yesu kugeza aho tuzobonana Imana ibane namwe kugeza aho tuzobonanira ubugira kandi reka tuyiririmbe kandi mu gihe turindiriye muraza abo basohotse mucereze kandi rero niki kintu gihambaye rwose ngiransome mu byanditswe aha mu kanya gatoya ni byiza cyane rero ubu reka tuyiririmbe ubugira kandi kugeza aho tuzobonana reka turamukanye n'umuntu munaka nimba hari ikintu kitagenda neza mu buzima bwawe urya mu ntari hano wakoresheje genda kuri we ubu hanyuma ubitunganye kugeza aho tuzobonana Imana uwupfutse inangaye yoshobora kuyegera namwe kugeza aho tuzobonanira ubugira kandi ibi byose ndabishyize mu biganza byawe mwene data nebire kugeza aho tuzobonana. Kugeza aho tuzobonana. Kugeza aho tuzobonana. Imana ibane namwe kugeza aho tuzobonana. Imana iguheza gire mwene data.
Hallelujah. He careth for you. He
arakwitwararika. Arakwitwararika. Mu mucyo no mu mwijima. Arakwitwararika. Tuyiririmba ubugira kandi arakwitwararika. Arakwitwararika. Mu mucyo no mu mwijima. Arakwitwararika. Mbega ibyiza. Tugiririmba ubugira kandi mu gihe bacecetse. Nimwugara amaso yanyu ku bwawe. Arakwitwararika. Mu mucyo no mu mwijima. Arakwitwararika. Data wo mu ijuru, turanezerewe cyane ko twaronse uku kuri mu bihe byacu by'umwiza canke mu bihe by'umuco. Ntiyigera dusiga canke aduheba. Turanezerewe cyane ko tubifise. Ukwizera kwacu nta kindi akubakiye kuretse amaraso ya Yesu n'ukugororoka. Ntitwizera mwami kuvugangwa kw'iyi si. Turizera ntitwubahuka kwizera uko bikozwe, ariko twegamiye rwose ku izina rya Yesu. Mbega ukuntu tugushimira Data. Ubu tugira twifatanye muri kimwe kimwe mu bintu bike cyane wadusigiye. Kimwe muri byo cyari umubatizi, ikindi cyari ingaburo yera, igikurikira cyari ukozanya ibirenge. Ewe Mana, turinjira mu cyubahiro tuzi yuko uwo mwagazi w'intama ari umwagazi w'intama wa Pasika. Urugendo ruhambaye mu bugaragwa ruri imbere y'abantu. Amaraso abanza gusigwa ubwa mbere ku gishimaryango imbere y'uko umwagazi w'intama wa Pasika ushobora gufatwa. Mana, suzuma imitima yacu. Mbega hariya hariho amaraso, mwami? Namba atayariho, turasabye ngo uyashireho gusubu, ukureho ibyaha byacu kandi ubifuke, hanyuma bizokurwaho kuri twebwe, mwami. Ibyaha byacu by'iyi si kugira tubabera kandi ababereye kuri Data ubu mu gihe tuje gufata umubiri n'aya maraso yasesetse y'umwagazi w'intama wayacu, umwana w'Imana, umucunguzi wacu. Suzuma imitima yacu uko dusoma, Data, kandi rero tugira abawe bwite, kuko tubisabye mu izina ry'umwagazi w'intama Yesu Kristo. Amen. Mu gitabo cy'Abakorinto igice cya 11, nshaka gusoma ibice bike gutangurira ku murongo wa 23. Ndasoma ibi. Ni Pawulo yabwira ishengero ry'i Korinto. Kuko icyo nahawe n'umwami wacu ari cyo nabashikiriye namwe, yuko umwami Yesu mu ijoro yaguzwemo yabiriye umutsima, akawushimira Imana, akawumanyagura, akavuga ati, uyu n'umubiri wanjye ubatangiwe, murahora mugira mutya kugira ngo kibe icyibutso cyanjye. N'igikombe kigenza atyo, bahejeje kurya yabira igikombe, ariko bahejeje kurya mumbabarire mureke ndagisome cyose n'igikomba kigenza atyo bahejeje kurya arababwira ati iki gikombe n'isezerano rishya ryo mu maraso yanjye murahora mugira mutyo uko muzonywa ko kugira ngo kibi cyibutso canje uko murya uwo mutsima kandi uko munywera kuri icyo gikombe muba mumenyekanisha urupfu rw'umwami wacu kugeza ahazozira nicyo gituma umuntu wese aryoza umuryazo ry'umutsima w'umwami wacu kacanga amarara zonywera ku gikombe cy'uko bidakwiye azotsindwa n'urubanza nk'uko yakengereye umubiri n'amaraso by'umwami ariko umuntu yibaza uko ameze abone kujya kuri uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe kukurya canke anywa atamenye umubiri w'umwami wacu arya kandi anywe bimuzanira gutsindwa n'urubanza nicyo gituma muri mwebwe benshi bagira intege nke abandi bakarwaragurika kandi abatari bake bakaba barapfuye ariko iyo twimenye uko turi ntidutsindwa n'urubanza ariko iyo dutsinzwe n'urubanza duhanwa n'umwami kugira ngo ntituze dutsindirwe hamwe n'urubanza rudashira hamwe n'ab'isi nuko bene data uko mukoranye kurya murorerane umuntu wese niyasonza ararye kugira ngo ntimukoranire gutsindwa n'urubanza ibisigaye nzobiroranye aho nzozira uko niyumvira kuri ibi igihe cyiharije cyane haranditswe kandi yuko igihe iyi ngaburo yera yatanga ubwa mbere n'ukozanya ibirenge n'ukozanya ibirenge ari byo tuza kwibwira rino joro kuko nta mazi dufise amazi yose yaciwe kandi ntitwaronse ibyuma byo kuruhukiramo rino joro kuko bategerezwa kubishyira byose hamwe uko bashoboye kugira twebwe turonke kino gikorane rino joro ariko turaza kugira nk'uko bagize yavuze nizera yuko ruka yabivuze yuko baririmbye indirimbo hanyuma barasohoka ariko mbega murazi cyo bisigura mbega murazi kwitangurira igihe ino ngendo yakozwe ubwa mbere muri Isirayeli po muri Egiputa bari mu rugendo rwabo bake mu gihugu cy'isezerano hanyuma icyo nicyo twiyumvira rino joro yuko turi mu rugendo tujya mu gihugu cy'isezerano kandi uru rugendo ruri imbere yacu kandi bari bafise ikimenyetso kuko igihe umumarayika w'urupfu yegera hafi yuko ategerezwa kubaha amaraso ku gishimaryango cyangwa umuhungu w'imfura cyangwa umwana w'imfura yapfa mu nzu icyiyumviro cyari kandi insiguro nyayo yari ubwa mbere gusiga amaraso mbega mwarigeze kubona ukuntu Pawulo yabishyize ngaha nicyo gituma umuntu wese azorya umutsima w'umwami wacu cyangwa akanywera ku gikombe cy'uko bidakwiye azotsindwa n'urubanza ubwiwe kubera kudatahura umubiri w'umwami bisigura cya kintu nkenerwa rupfu urupfu rwa mwe mu kujya ku muntu uwasangiye ku meza y'umwami bitabereye uwobaye hanze aborerwa no kubandanya gukora ibitabereye no kubaho ku isi no kujya ku meza y'umwami ntitwotegerezwa gukorera ubu mureke tweze imitima yacu kandi tweze ibiganza byacu kandi ubwenge bwacu buve mu kwiyumvira k'umugwanizi kugira dushobore kuza ku meza y'umwami duciye bugufi cyane kandi twera nk'uko tuzi yuko turi ko turafatanya ubwacu n'ikimanyi cyacu Kristo Yesu ari we gakiza kacu konyine kandi ubu rino joro ukuntu dukora ibi n'umwe mu batama ahagaze hano mwene data Zabere kandi nibaza mwene data Zabere nino joro nimba wo ahamagara kuri ya rutari ubwa mbere rero bano bantu bashobora kuza bapfuye kuri ya rutari hanyuma bakagira umurongo wa mbere namba mu bishatsi ubu mwene data Zabere araza kubereka inzira n'umwanya muto mu dusengera ingaburo yera uno mukate koshe ukorwa n'abakristo n'umukate utashyizwe mu mwambiro kandi muwuravye igihe muwushyira mu kanwa kanyu uragumye cyane uragumye cyane umeze nk'uburura ariko iminkanyari kandi urajanjaguye iminkanyari kandi urajanjaguye uracanzwe ibyo bisigura umubiri w'umwami Yesu wajanjaguwe ufatanirizwa hamwe yo iyo ndabyiyumviriye umutima wanjye uradidagiza iyo niyumviriye yuko we yamatanijwe maza arajanjagurwa hanyuma arakubitwa umwana w'Imana atagigwa n'ikintu na kimwe mbega urazi igituma we yakoze ibyo kubera jewe nagirwa n'icyaha hanyuma yacitse jewe umunyabya kugira ngo nawe kubye ikimazi cyiwe nshobore gusa nawe umwana w'Imana mbega ikimazi reka twunama ikimitwa yacu Mana yera cyane rwose nkuko mfashe ino sahani ntoya y'icuma rino joro uno mukate werekana umubiri w'umwami wacu wajanjaguwe uteranirizwa hamwe uramenagurwa urakubitwa aho uwo muhanuzi yasemereye ati acumikiwe ibyacu bicumuro yajanjaguriwe ibyacu bigabitanye igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we kandi mishishaguyiwe n'idukizi yo ukuntu nibuka iby'umwami uko nifatanya cyane n'icyo kimazi rino joro kandi iri no koraniro naryo mwami ku kimazi ese twokwibuka umwami wacu urupfu rwiwe no gukubitwa kuriwe n'ibyo yaciyemwo byose ku bwacu igihe dushyira uno mukate mu minwa yacu mana turi abantu batabereye ntitubereye kino kintu cera nk'iki rero reka ukwera kwawe mwami ukubaho kwawe n'amaraso yawe yeze imitima yacu kandi igihe tuwakira kugirisha kama mitima yacu kwa matumukorera umurango n'ijoro iminsi yose y'ubuzima bwacu rereza uyu mukate kubw'igikorwa we wagenewe tubisabye mu izina rya Yesu amen kandi mfashe imi mu biganza byanje nka mirongo itatu hafi imyaka mirongo itatu n'itanu y'igikorwa nakoreye umwami wanjye kandi ndategwa isoni na jewe ubwanje ariko nibaza nogize iki yaba nari mfise utuma tubiri tw'amaraso yiwe nyene ntadufise mu kiganza cyanje rino joro no yakojeje iki ariko murazi ndafise mu biganza byanje rino joro munyonga hiwe hahambaye n'ica amaraso yiwe yaguze ishengero ryiwe rero mu gihe mfashe ibikandi umutobe w'iyi mizabibu niyumvira yuko yavuze ati sinzosubira kunywera akucamwa cy'umuzabibu gushikaho nzowunywera hamwe namwe ushasha mu bwami bwo mu ijuru bwa data rero mwitegereze inyuma y'intambara y'icyaha iheze ikintu cya mbere dukora igihe dukubita urundi ruhande no gufata ingaburo yera ingaburo y'umwami kandi rero katwunama ikimitwa yacu igihe duhezagira uyu muvinyu data wo mu ijuru igihe nibaza igihe mfashe uyu muvinyu hano ibyo byerekana amaraso ya Yesu ukuntu ibyo ukuntu ibyo biciye muri kwa gutemba kw'amaraso ibyaha byanje birakurwaho bigashyirwa mu kiyaga cyo kwibagira kandi ntibisubire kwibuka ukundi handi hamwe n'aya maraso umuhungu umwe umunsi umwe yari aryamye hariya mu bitaro kandi warankijije we man Yesu ukuntu ndagushima wewe mwana kandi rero wampaye igikorwa kubwa mwemu yera kugira ngo ndongorera abantu ibukaruvari hanyuma ndabereka inzira ica imuhira urakoze data kandi subu eza uyu muvinyu kubw'igikorwa wateguriwe kandi se umuntu wese afungura kuri iyi ngaburo yera rino joro yoronka inkomezi za mpemu n'iz'umubiri kubw'urugendo ruri imbere kuko tubisabye mu izina rya Yesu amen
Thank you.
guhagarara ngaha no kuraba imiryango izayinjira kandi uko niko bizoba umunsi muri iyi minsi umuryango ku muryango murwi w'abantu ku wundi umurwi ku wundi umwe ku wundi igihe tuzohura nawe kizoba ari igihe 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 ubugingo bwose bw'abantu bwabaye ku isi bamwizeye hamwe bukamwizigira buzohurira hariya kuri uwo munsi mbega ibizoba byiza cyane dutegerezwa kureka igikorwa cyo kozanya ibirenge ijoro kubera kubura amazi ntidufise byankenerwa ku bikwiye ubu kandi bizotunganywa vuba turabyizera ibikorwa birambandanya neza bariko barakora mu bubangutsi mu gutegura urusengero kushasha uko biri kose nibaza yuko bibereye kugira isangira ryera ku munsi wa mbere w'umwaka nk'uku nk'iki gihe rero mwebwe muva hanze y'igisagara mwitonde mukunyonga igihe mutahe muhira imana ibane namwe kandi namwe muva hanze muhira hafi imana ibane namwe kandi bafashe hanyuma rero umwami abishatse ntegerezwa kugenda kubw'iki gikorane gikurikira kizobera yarizona kandi rero nambi imana ibishatse nzogaruka kuri mwebwe ubugira kandi kubw'ubudushasharandwi kandi gusa nk'uko yanabisezeranye by'ukuri ndakeneye amasengesho yanyu ndabakeneye cyane rero ntimwibagire kunsengera ese kandi ibintu byose byogenda neza kuri mwebwe kandi ndabashimiye kubona mwaje n'ukuntu mwumvirije ibyo navuze mu butumwa bwiza nizera yuko hari cyahindutse ubu kandi jewe ndabashimiye kubw'ubugwaneza bwanyu ndabashimiye kubw'ubugwaneza bwanyu kandi benshi muri mwebwe munyonga imodoka ibirometero n'ibirometero muje kumviriza umuntu asanzwe nkanje ngerageza kubabwira ijambo ry'imana ndazi neza yuko hari ikintu gisumbirije muba muje kumviriza atabari jewe kuko jewe simvize icyo nobaha ndi umuntu atitse sindi igihangange nta kintu na kimwe mfise rero iyo mbonye abantu banyonga imiduga ibirometero amajana n'amajana hanyuma bagahagarara kandi bakarindira hano isaha zibiri mu gitondo si kubw'ikintu kinaka jewe ubwanje mfise ni Kristo kandi ndamukunda rero twese turamukunda kandi kubera tumukunda ntituzokwigera dutandukana ariko byoshoboka yuko twotandukana gatoyi hano mu gihe umwanya urangiye ariko tuzosubira gukoranira hamwe iyo yamye ariyo ntumbero yanjye yo kurongorera abantu aho hantu kandi uwo mu gutangura umwaka mushasha sinshaka kubabwira nti umwaka mushasha nshaka kubabwira nti Imana ibahezagire kandi asanga ibyo ibikoze muzoronka ibyo byose mukeneye mu mwaka ugiye gutangura kandi ndizeye yuko izobikora kandi jewe ku bw'ubuntu bwayo tugiye kuzobona umwaka mushasha izo nzigame izoba zigame ku bw'ubuntu bwayo nizera yuko nzoba umwungere mwiza mu mwaka uza kurusha uko nari uyu mwaka nizeye yuko nzoba umukozi mwiza wa Kristo nzogerageza uko nshoboye kumwiyegereza mbe umwizi nzana ubutumwa nk'uko abumpaye nzobubazanira mu buryo bwiza bushoboka sinzokura ko na kimwe ku byo ashaka ko ndabazanira nzokora icyo nshoboye cyose kandi ndazi yuko twiyumva cyo kimwe mwumva yuko twese dushaka gufataniriza hamwe ubu kuko by'ukuri imico yo kukagoroba iri kwirazima kandi izoba iri kwirarenga isi iri kwirakanya ibyo turabizi tuvuze mu byo mu buryo bwa mwemishengero ririko rirakanya kandi umubyuro waraheze ntituzi ibigiye gukurikira ariko turizera Imana ku bw'ibyo uko biri kose kandi mu gihe twebwe rimwe na rimwe nshaka yuko mwibuka yuko ishengero rifise umwe mu bungere bitu b'intungane cyane ku isi mwene data rumane nevire umuntu yubaha Imana umuntu mwiza kandi igihe atariho mwene data nevire niwe abajejwe byose bikaba nk'uko umenga niho mba ndi abajejwe imibereho y'ishengero abadiyakoni n'abandi bategerezwa kuguma mu bikorwa byabo nk'uko byama kandi aha niho kubiro bikuru aho niho twashinze amahema hamwene biri Polo ntazoba ari kumwe nanjye hariya kubwa igikorane gusa azogaruka hano ibikorwa byinshi n'ibindi byose biguma bikorekera hano nyene gusa ngiye hariya ntibisigura yuko ndabahebye ndagiye mu bitawure n'ukubwo yiyerekwa sinzi icyo bisigura ndizeye kandi nizigiye yuko ari kubwineza ishengero ryose kandi ndazi yuko vyoba vyiza turi hamwe twese mu gihe twokurikira uburongozi bw'umwami ivyo nivyo vyotubera vyiza twese ntivyoroshe kuri jewe ndibuka igihe kimwe imbere yuko ntegerezwa kuja kuri kure y'ishengero rya hano bamwe mu batama baravyibuka ukuntu ntashobora kubikora ndakunda abantu igihe nari umuhungu mutoya sinakundwa nta n'umwe yanyitaho igihe nari umwana kandi jewe igihe nabonye umuntu ankunda naca niyumvira nti nzobigura kandi rero ku muntu munaka gukunda umuntu munaka arakwitwarira iki gihe kimwe nariko ndurira igiti kandi ryanje ryari ryamaze ku giti gishaje shishe sederikani ipfundo nyaryo ryari hejuru hanyuma narari akubise n'icuma c'ikirato canje rica rirahindukira rikorokera ku metero zine canke zitanu kurundira ukuboko kubane umukora umwe yarakomye ndura hanyuma arasishitira nka kuriya kandi igihe cose nagumye nkunda uyo mukenyezi yaranyitwariritse kandi namye niyumvira umuntu wese aranyitwaririka ndamukunda kandi hano mu gihe haciye nari mu gisagara nariko ndiyumvira uko nahora ameze hamwe imana yankoreye kandi vyukuri ndabishima kandi ndabashimiye kubw'urukundo no gufatanya kandi sinirigera ndabarongora nabizoguma ari inzira y'ukuri uko nshoboye kumenya kandi mu mbere icabona sinigeze mvuga ikintu jewe ubwanje nigeneye vyamye ari vyiza yesu kristo murabona murabona nagerageje kuguma hafi y'ijambo ryayo nk'uko nari ndabishobojwe kugira ngo ndabarongorere nongere ndabayoborere aha hantu kandi ndabahereje mwene data nefiri ubu bwa mbere mu biganza yiwe hanyuma mu burongozi bwa mwene data ne kugira ngo arongore ishengero nk'umwungere kandi arinde ubwo butunzi gushika nzogira igikorane hanyuma nkagaruka muri mwebwe nizigiye yuko muzobandani ihishurwa rihambaye rivuye ku mana rizonezereza umutima wanje kandi rishire hejuru ishengero ry'imana kenshi turagira isangira ryera sinshaka kuvyuga murazi yuko niyumva kandi nibaza ko indirimbo tworirimba ubu ni ukwizera kwanje guhanze amaso kuri wewe ukwizera kwanje guhanze amaso kuri wewe wewe mwagazi w'intama w'ikaruvariyo kandi mu gihe duhagaze twongere turirereka turamukanye hanyuma tuvuge imana iguhezagire ukwizera kwanje guhanze amaso kuri we hezagirwa mwene data imana iguhezagire mushiki wawe imana iguhezagire mucunguzi imana iguheze mwene data wera mbu wawe rero reka tumutugiriza ibiganza byacu ukwizera kwanje ndaguhanze kuri wewe wewe mwagazi w'ikaruvariyo mucunguzi wera rero wumviriza ugusenga kwanje hanaguru kugabitanya kwanje kuva uyu munsi mbu wawe rwose kugeza aho tuzobonana turirimbe kugeza aho tuzobonana twese hamwe rero kugeza aho tuzobonana kugeza aho tuzobonana kugeza aho tuzobonana turi ku birenge bya Yesu kugeza aho tuzobonana hamwe namwe kugeza aho tuzobona n'ubugira kandi. Kugeza aho tuzobonanira ku birenge bya Yesu. Kugeza aho tuzobonana. Imana ibe hamwe namwe kugeza aho tuzobonana ubugira kandi. Reka twunamike imitwe yacu. Mwene Data Neville, ntiwo dusengera mu kurangiza. Imana ibahezagire.